Muri iryo tangazo umugwi igenguje ari wakati akazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko byamiza ibitero by'amagrenade byabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura hagakomereka abantu barenga 50 batanu nabo bahasiga ubuzima. Uwo mugovuga kuteye intege leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agati akazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Jean Baptiste baribonekeza rongo uyu mugwi CNDH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa twara.
Umugwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu ncuti z'u Burundi nkishira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi za Burundi bafatiye kuvyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kukuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu vyagateka kazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka.
Umugwise ni dash bemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyiyumviro vy'ubututurorero
kuvye ki Burundi urugiro no guha nuko nk'ubu mu byo dufise uravye ahantu sintanya muzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari bihugu nka Afghanistan, usanga ari bihugu nka Syria, usanga ari bihugu nka Iraq, ibihugu nka Colombia canke Ukraine. Ndibaza ko atamumenyesha makuru yombira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu Burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu. Hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mpije kuvuga. Ugereranije ivyo twabonye muri kahise ufate 2002 canke 2008 canke 1993 urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politique n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Iri tangazo rya CNDH riri inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwa igufa. Ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashinga mateka.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo harabashobora kuba bari muri Tanzania. Je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko vyabateye ubwoba nayo mukaba muvuga muti reka basi ibintu muvyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri kwa rwego kwa a
twaje baribonekeza niba tashatse nawe kwikundwa kaza kuri leta
kwitwebwe rero twakirana umutima mwiza ivyumviro vyose bibabije harimwo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu byumira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi
ntawuvuga ngo igera raporo yashikijwe na Imana yacu cyangwa na Nations Unies ngo nshobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo. Igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cacu kintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirahamwe cyangwa kivugwa n'uwigenga ari cyo twogifata nk'ankama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari ciza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 261 arivyo ivyo 60 tubikoreshe twiyubage ivyo 40 tuvyigize.
Uru rwandiko rw'umugwi CNDH rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga 8 yatanguje isekeza ry'iminsi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015. Iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi rikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka. Ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganji bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere ubuhana abavyagirizwa. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.